Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 2022 ruheshi umwaka w'2023 mwaramutse canke mwiriwe aho hose mudukurikira muherereye hagiye inzamba gateka kawe iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Jarvendi la kubu chango ni yarakwiye guhabwa ikaze mu bihugu vya Buraya kubera uruhara yagize mu guhonyanga agateka kazi na muntu mu Burundi. Uko niko bitangazwa n'ishirahamwe IDHB riharanira agateka ka muntu mu Burundi. Karina Tertakian arirongoye abivuga mu gihe umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ari mu rugendo I Paris mu gihugu cy'u Bufaransa. Umutekano muke ni urangwa mu banyororo bo mu ibohero rikuru rya Rutana. Amakuru avayo yemeza ko intandaro ari akaboregwe karangwa mu bafungwa kava ku rudandazwa rw'ibinyobwa biboreza harimwo ibya Brarudi. Abarongoye ibohero bagirizwa kubigiramwo uruhara. Naye abacamanza bamwe ishavuriraniga kubera ibikorwa by'urwego rukuru rw'ubucamanza mu ngendo rumaze iminsi rukora mu gihugu ruhamagarira abaciriwe imanza imbere y'abacamanza bakerekana igituma badashima izo baciriwe. Aya n'ayandi mukanya reka subire ndabahikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Aya makuru tuyahere mu gateka kazi na muntu ngo biratangaje kubona umuryango w'umwe bwa Buraya bwakira umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Javendira ko buca mu nama mpuzamakungu iriko ibera I Paris mu gihugu cy'u Bufaransa. Ivyo bishikirizwa n'umushakashatsi mu ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu IDHB Karina Tertakian. Iryo shirahamwe ryasohoye itangazo aho giyamiriza ukwidegenza k'umushikiranganje wa mbere Javendira ko buca mu bihugu vya Buraya mu gihe asanzwe yagirizwa ivyaha vyo guhonyanga agateka kazi na
Nous avons publié ce communiqué pour dénoncer la présence du Premier ministre du Burundi à ce sommet international à Paris et pour mettre la lumière sur le passé sanglant de ce personnage. Je pense que tous vos auditeurs burundais connaissent bien...
Twasohoye iri tangazo mu ntumbero yo kwiyamiriza ukwitabira ibikorwa by'inama mpuzamakungu k'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca byabereye I Paris. Nta murundi amuyobewe na cane cane ibibi yakoze aho yaronka n'itazirano ndakugarika. Twasohoye iri tangazo kugira twerekane ndakugarika uwari we n'amabi amuranga ibyo yakoze mu mwaka w'2015 aho yagirizwa ubwicanyi n'ihohotera rya kirimwe muntu mu gihe yarashinzwe amabanga akomeye mu iperereza mu gipolisi no muri presidence. Uno munsi Gervais Ndirakobuca ashaka gutanga ishusho ry'umunyapolitike w'ijunja ashyira mu ngiro imigambi y'umukuru w'igihugu agashaka kutwibaziza ibyamuranze muri kahise kiwe. Twatangaye co kimwe n'abarundi batari bake mu kumubona aje mu nama mpuzamakungu iri kubera I Paris mu Faransa. Igitangaje muri ivyo vyose ni uko ata mwaka urahera akuweko ibihano byari byafashwe n'ibihugu vya Buraya yagirizwa amabata agira izina. Ubumwe bwa Buraya bwashimye gukorana n'abagirizwa ivyaha ndengerabutungane na rijya ata mutegetsi n'umwe yagirizwa ivyo vyaha arahagarikwa ngo afatwe mu gihugu cy'u Burundi. Ubufaransa kubona bwakiriye Gervais Ndirakobuca bwerekanye ko bwirengagije amabi yose yakoze.
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, en accueillant l'un des principaux auteurs de ces violations, la France a tourné le dos aux victimes d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et d'autres crimes graves au Burundi.
Abanyororo bo mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Rutana baratewe umutima uhagaze n'umutekano muke uri muri iryo bohero. Umutekano muke uterwa n'akaboregwe kubera urudandazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi n'ibindi binyobwa bitemewe n'amategeko rubera muri iryo bohero. Abo banyororo bakadoma urutoki ku barongoye iryo bohero na bamwe mu baserukira abanyororo ko aribo bakora urwo rudandazwa mu misho. Ni inkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze.
Amakuru dukura mu rohero rya Rutana tumenyesha ko urudandazwa rw'izo nzoga ariyo ntandaro y'akaboregwe ka bamwe bamwe mu banyororo. Ako kaboregwe nako akaba ariko gatuma haba uwo mutekano muke mu ibohero. Akarero ka hafi gatangwa ni hirya y'ejo kwa kabiri, aho umunyororo umwe yari yarisomye araribabaza yakomerekeje bagenzi we babiri, umwe akaba yamukomerekeje akoresheje igicupa cupa, uwundi amusuka ko amazi ashushe kubera ako kaboregwe. Ayo makuru akatumenyesha ko urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko rukogwa mu mpisho n'uburongo ry'ubahero rya Rutana afatikanije na bamwe mu banyororo bari mu mugambi wo kubutegetsi CNDD-FDD. Mutekano muke utegwa n'urwo rudandazwa ukaba uteye amakenga abandi banyororo.
Abafunzwe barabona ko intandaro yo guhungabana umutekano kwa maho kwa minsi yose bitumwa n'izo nzoga. Nubwo bakimitse imbuga itejo yavuwe, hanyuma nubwo baturiye ejo bakamusuka kamari cyo mu mugongo nawe nyine bamuzirukanye ku bitaro. Kandi byoroshye kabisa, abanyororo bakavuga ati hari hamwe jenerali w'ibohera ahavuye no mu biro hakagira igihinduka mu bayobozi, ntihashobora gufata izindi ngingo kugira ngo mu ibohero indani hagaruke ituze, hagaruke umutekano. Umuyobozi w'ibohero ntiwashyigikira aya manyanga yose arera ngaha, hari amatage ikozwe nyine gihindura ibintu, ndabona umutekano ngaha bigoye rwose.
Kubera uwo mutekano muke, abanyororo barasaba bashimitse abategetsi babijejwe gufata ico kibazo mu minwe amazi atararenga inkombe.
Abafungwa bakiyambaza bagakambira ubuyobozi bw'amabohero kugira ikihinduye kinini cyane kidasanzwe mu iri bohero rya Rutana, kandi nta kindi kintu kiri buzane ituze kuko ndiko ndabona atari uguha transfere abarongozi b'ibohero indani no guhindura bamwe mu buyobozi bw'ibohero ngaha. Icyo kenya nibyo bishobora kumara ingorane kuko ndabaye igihe kirekire narabonye ingorane zihari, ikigituma n'uburongozi bubi bw'indani n'uburongozi bubi bwo mu biro nibyo bibazo dufite ngaha kabisa.
Kugira ngo turonke umuco kuri icyo kibazo, twarondeye umuyobozi w'ibohero rya Rutana ariko ntitwashoboye kumuronka.
Jean Marinde bashinze bamwe mu bacamanza mu Burundi baranegura ibikorwa by'urwego rukuru rw'ubucamanza muri kino gihe. Mu ngendo rumaze nk'iminsi mu gihugu cyose, urwo rwego rukuru rw'ubucamanza rwahamagara ababuranyi imbere y'abacamanza bakavuga ko batashimye ingene imanza zabo zaciwe. Abo bacamanza basaba urwo rwego kwisunga amategeko agenga ubucamanza mu mabanga bajejwe kurikira uno mucamanza.
Bakuru yindwe ni ukuvuga kuva itariki 19 kubera rukuru rwaraduze ariko agendera uturere tumwe intara yaho fumbiza abacamanza n'ababuranyi baritwaye uko aba bantu iko bakeza kubikora uwo rwego rukuru rw'inama y'ubucamanza nibyo rurakira ibirego ababuranyi cyane abanyagihugu abenegihugu babashyikirije bagiye kwitwara cyane bakakira ibirego bishyikirijwe na ombudsmani umuhuza yerekeye ukugene ubucamanza yigenza cyane ko urubanza rwaciwe nabi rwaciwe uko rutategerezwa gukora. Ubwo rubanza rero rwaciwe uko rutategerezwa gucibwa rwaciwe nabi rukaba rwarabaye urw'intabanduka kuri ya foso shobegiye. Nta na hamwe rero tubona urwego rukuru rw'inama y'ubucamanza rurekuriwe guhamagara abacamanza, rugahamagara ababuranyi, ni kuvuga abantu baciwe imanza n'abacamanza bakabashyira imbere yabo bakababuranya bakagira icyo twita konfrontasiyo, amasura y'aba baburanya akavuga akagiriza abacamanza, hanyuma agakorwa ikigereranyo kigategwa ko umukono n'abo bacamanza n'ababuranyi. Iki kintu ni igitangaza, hano byo bimeze uko umuburanyi akitwara agacamanza n'umucamanza bacyo bababuranya bahinyuzanya urwego ngo carumvaho ngo barubwiye akagira ibintu ntacyo ngo barukimaze yumvikana wabucira urubanza nawe ukamucira urundi nta kamaro. Abo babiri boca baba baburanyi bagahurira ahantu nyine bakaba ababuranyi ntibose birantagira ubusira kuronka akarikeri ubucamanza naba kibaye ubucamanza tongo rero ibi tukabibona abacamanza bakabona yuko urwego rwabo atarukibaho ntakibaho, ni ukuvuga yuko amabanga bari bafise aca arangurwa n'umukuru w'igihugu ariwe arongoye urwego nshingwantwaro agaca arurongora agaca rutwara n'imanza n'akabibari bafise agacagakora aciye kuyanama nkuru y'ubucamanza kuko igikira cy'imanza abacamanza yategereza kwiweza mu isanzwe ku rubanza rwaciwe nabi mu gihe rwaciwe nabi bakaraba ingingo zofatwa bakaruha intumbero ariko atari kubana n'ubucamanza bakamukura ko agashambara bakamubwira umuhimbiri imbere y'ababuranyi nta n'icyo aba kimaze kandi niko biriko biragenda ababuranyi abenegihugu mu Burundi bamaze kubona uwo mucamanza atacavuze na gitoya.
Inzamba
turabandanye nano makuru ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwabandanije guhungabana mu Burundi mu myaka 3 Varisito Ndayishimiye amaze ku butegetsi biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane n'urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi UBJ Alexandre Niyunge ko arongoye ugo runani asigura ko amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu agishika ku butegetsi yarayo gushigikira ibinyamakuru ariko yavuye atandukana cyane n'ivyo akora akavuga ko abamenyesha makuru badasiba gutotezwa ku ntwaro yiwe. Alexandre Niyunge ko asaba umukuru w'igihugu kwikubita agashi akubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ukurikira
imvugo Evariste ya Jafise itanye kure cyane gose n'ibiko birakorwa dutanze uburero umwe umwe gushika no munsi muri Afrika mu Burundi honyene niho dufise umumenyesha makuru w'umupfasoni afunzwe azira umwuga wiwe umupfasoni Florian Rangabiye yaciriwe imyaka 10 yo gufungwa ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bamenyesha makuru bagenzi bacu baraciriwe umunyororo w'ubuherayo ngo nuko uba baragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu 2015. Kuva Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi bamenyesha makuru ibimenyesha makuru ntibisiba gutotezwa mu mwuga wabwo twovuga umumenyesha makuru ba Burundi News yakubiswe n'imbonerakure ahagarikiwe n'ubutwara zone Gihosha aho muri ivyo byose rwego sense rwarinumiye nk'uko kabaye akamizwe n'ingoma titwo kwibabwira nyine ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru batotezwa baburabuzwa mu binyamakuru biri mu Burundi baburabuzwa gukora kuri ibi canke kuri biriya gushikaho abamenyesha makuru basigaye bagenda mu nganda zo kumenyesha makuru atakindi kiharangwa atari ubwoba gucyo hari kaba hari ibibazo bimwe bimwe nkora mutima abamenyesha makuru batagishobora gukora ko aha nitwo kwibagira kumenyesha ko ibimenyesha makuru biri mu Burundi byabujijwe bikaburabuzwa ko bishobora guha ijambo abantu baba bari mu buhungiro baba abanyepolitike eka mbere no muri bagenzi babo bamenyesha makuru naho biruko rero urunani rw'amenyesha makuru dufata kuri imenyesha makuru ari inkingi ihambaye muri demokrasi tugahamagarira rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuko yo kwikubita agashi gucyo agaheza akubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru agaheza akubahiriza abamenyesha makuru agaheza akareka ubutungane bugakora bukerekana abaduhekuye bukareka umwuga wo kumenyesha makuru ugakorwa kanatsinda kumenyesha makuru si cyaha.
Alexandre Niyunge ko arongoye UBJ tukibutsa ko uno munsi ugize kabiri Evariste Ndayishimiye ariko ahimbaza isabukuru y'imyaka 3 amaze arongoye Burundi ni mu gikorane cy'amasengesho kiriko kibera muri zone Maramvya ya commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Hajye inzamba gateka kawe tubandaniriza no makuru mu gisata c'ubutunzi. Haravugwa ibura ry'ibifungurwa ku isoko nkuru ya Ngozi. Amabutika mwamwe yarugaye kubera bimwe mu bifungurwa bitakiboneka biturutse ku ngingo yo kubuza kubidandazwa biva mu makomine bijya mu yandi. Muri ivyo bifungurwa harimwo imyumbati n'ibiyikorwamwo. Inkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Bamwe mu basunira mu isoko nkuru ya Ngozi bavuga ko haheze iminsi ibifungurwa bimwe bimwe bitaboneka. Bimwe muri byo ni ifu y'imyumbati, y'ibigori, ibiharage n'ibindi. Bavuga ko amabutike amwe amwe amaze kugara, cyo kimwe n'amamashini asiye ubufu butandukanye. Umwe mu basunira muri iyo soko aravuga uko byifashe.
Amabutike menshi arukaye kimwe n'amamure hano hamwe bahara tatarizana ibintu by'imyumbati n'amafu y'ibigori basike darukaye ariko abantu kandi ndashaka mu kagenda gete numva ko nifunga cyo nzibura
bavuga ko ahanini mu byatumye bibura ari ingingo ibuza abadandaza kubirangurira mu makomini atandukanye, reka ngo ntibemerewe no kubikuza amafaranga arenga ibihumbi 300 ku munsi, bakabona ko ari nk'inca ntikizi ku mudandaza ashaka kurangura.
Nta mudandaza ashaka kujya kurangura nko mu yindi ntara ngo azane ibintu cyane akuye mu ikomini ijana na yindi kujya no mu yindi migara gatsi iyo agiye kudusarura ntashaka kurenga ibiri ijana aho yongera ibiryo mu modoka. Namwe rero ajikura mu imbo mu ikumi na wijana mu yindi mbara abadandaza ntashaka kurangura rero nk'ibiharage cyangwa imiceri cyangwa ibyo bijyanye bimwe by'imyumbati. Ikindi kibazo ni uko nasi amafaranga ku makonti ibyo kurengera amafaranga ntabwo hayakwiye ibyo ibyo bintu bagira ati nabaha ku munsi urumva rero urimo udandaza rero ushobora kuguza gupakira nk'ifuso ikamyo y'umuceri cyangwa iy'imyumbati cyangwa iy'ibyo biharage ibihumbi ijana na mirongo itatu ujya kurangura.
Kuri ivyo twarondeye iburamatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntaconsanze kugira ngo agire ico ashikirije ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Pierre Gahungu imuhinga naho havugwa imyidogo mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara bafise amazu ku ibarabara rikuru riri mu bwinjiriro bw'igisagara. Intandaro nuko bategekwa gusiga irangi amazu yabo mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mukuru wo kwibuka intara yo kwikukira ku Burundi. Abatazoshira mu ngiro iyo ngingo bakazofatirwa ibihano. Abo banyagihugu bavuga ko iyo ngingo ari iy'agahotoro mu gihe basanzwe bari mu bukene. Ni nkuru ya Bonfils Niyongere.
Abanyagihugu bafise amazu mu bwinjiriro bw'igisagara cya Muyinga basaba gusiga amazu yabo mu ntumbero yo kwitegurira imyaka 61 Burundi bushikiriye intara yo kwikukira. Ivyo bivugwa n'umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Muyinga Lambert Minani ngo kubwiwe kazobara karyo keza ko kwerekana koko abarundi ko bikukiye kandi ko bateye intambwe mu iterambere. Umwe mu banyagihugu begwa n'iryo tegeko avuga ko bitoroshe gusiga amazu narya bugarijwe n'ubukene. Kubwiwe ngo hari ibindi bikorwa byokorwa kugira igisagara gise neza atari ugusiga amazu vyonyene.
Uyi hari ubukene bwinshi bwinshi uteye ubwoba. None umuryango utagishoboye kurya gatatu ku munsi cyangwa kabiri ku munsi uzoronka amafaranga yo kugura irangi cyo gusiga amazu. Nibaza yuko Musanteri wa komine Muyinga ashobora kurabira mu rundi ruhande kugusharira igisagara cya Muyinga kuko bijyanye n'isuku si gusiga amarangi gusa amazu ari ku ibarabara. Umuntu arabye amacupa atameneka yandagaye hirya no hino ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga canke imifurege y'iryo barabara nyenere rikuru yuzuyemo umucafu. Ivyo ni nk'ibintu vyo gukora kugira ngo igisagara aho ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga hasharize hari isuku.
Mwomenya ko akamo bene ako iyo hageze umunsi mukuru wo kwikukira kama gategwa abafise amazu ari ngaho mu bwinjiriro bw'isagara cha Muyinga ariko abakitaba bakaba bari kurushi.
Bonfisi Niyongere urakenuye ni no kuri iyo nkuru ivugwa imoyinga duciye dusozerera ko ano makuru. Ndabashimire kuba mwadukurikiye ano makuru mwari komeshwizwa nanje sinyeri nije imbere mugira umugoroba mwiza mwese naho ubutaha murakotse.